Abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa n'igipolisi cya Tanzania mu ikambi ya Nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke bahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Turabye abantu bose bafashwe uretse abasore bakeya, abasigaye bose bagiye barobora incabwenge, incabwenge bagiye bafata batwara. No munsi abasore baba bafashwe hariho abo bakuye mizone ya 12 babiri n'abazone ya 18 babiri. Batabafatanye na FDG n'umugore ni ukuvuga harimo shebdo zone ya gatatu, hakabamo uwahoze atwara zone ya gatandatu bita Alex, hakabamo n'uwahoze atwara zone y'indi bita Boniface. Bakabafatana shebdo zone y'umunani, bakabafatana n'abandi bahungu babiri bafashe muri village ya 11.
Imbere y'uko igipolisi gitangura kubafata ku munsi wa gatatu w'iyendwi, habanje kuba isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo. Icyo bagirizwa ahanini nuko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera Burundi. Ababo bobo barabihakana, ahubwo bakavuga ko ari lementanya.
Babagiza ko batanze tere yo kwigishiriza mu Kirorero, iyo tere nayo bakavuga ko ari mizone y'umunani village ya 11. Boba mwageza kuyo ngo yaba mu politike ngo yaba kiroke ikarobeli ariko ndetse ntafatiro bifite ama kamwageza kuyo yaba zigwanisha mugabe mba kwigwanisha amaze kwibura bakamwageza hari akagwi kamaze nkisi kabatuma kazunguruka mu ikamyo bakamwageza kuyo yaba ariwe yatasayukse nta kintu kimwe byiza batuhura
nta n'ikayi babatoye nta na kompiyuta mikronizi menye niriko irakogwa kubera ko yinije kuba amatora yo gutera agasefu dozone bakababona ko ayo matora yogera mu bagabo bari mu gasho kugira ngo ntibitoze basubiye kwigwa n'abanyagihugu.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga, gusa bagasaba ko atawobeshegwa.
Abantu batibye hari abantu nyine bari barabatanze kuri abapolitisiye, harimo nyine bamwe b'imbonerakure nyinshi rero nyine baragiye baramenyekana barabasangiye igipolisi barabaruho gihindura bazana ikindi n'iki bashyize bagihamika ripoti. Ubu rero bariko barabegeranya nyine bamenyeka bose batandukanye mu mazina nyine ni kuvuga hari amajone yagiye aradondagurwa kuko ariko arigigwamo ibintu by'ibivirika. Ayo majone abo bashaka idodone n'abo bose bariko barafatwa, hari n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatika mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye. Nk'ubu hariho urupangu bavuze ko umuzone w'umunani harimo abantu bafatiye hanyuma nacyo babeshya rero abo bantu ngo babatwaye ku rugamba nabo nyine barabashoye.
Kuri uyu wa gatanu, batatu muri abo bafashwe batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Iyo kambi y'impunzi irimwo ihana urubibe mbere n'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nicyo kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cyabo, bagasaba ko borekugwa.
Amakenga n'ubwo bagiye turabifise kuko naho batubwiye ngo babajyanye i Kigoma, nta muntu niba yabakurikiranye ngo abaherekeze avuye ngo asaba abantu ndabone aho bashikiye. Kandi ishatse kidukira amakenga ni uko umwanya wose bamazeho batigeze bemera ko tuvugana nabo. Amakenga turayasize ko bashobora kubarungika mu Burundi, kandi umuntu muto nka twegomba kuko biba bitoroshe. Batwaye batatu hasigaye 15 ngo i Kigoma hariho ishambure ihari, ishambure dasera ihari, aho amafungi y'abantu bagizwe ibyaha bya politike, hakabaho naho bafungira abagize bya gisirikare. Ubwo bani bwinshi cyane kuko dufatiye imizone y'umunani aho usanzwe mperereye nsanzwe mbaye, hariho umugwi wari wigikiye ujya sefudo zone w'umugabo. Abo barafite agashavu bavuga bati twege ntidushobora kumubona kuma yidegenza mu gihe uwacu nabo bamutwaye kumufunga. Abashigikiye sefudo zone y'umugore bumva ko bakeba bakorana n'igipolisi bavuga ati natwe ntimuzotunanira tuzobamariya mu gasho kuko bamwita umutwaye. Ubu tunashagire ubwoba cyane bavuga bati yabona sefudo aba bantu baratugurishije baratumaze kuko incabwenge zari zihari baragiye na natwe aho dusigaye.
Sejya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi yaze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimwo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumbanya umutekano kugira ngo igihugu cya Tanzania gishavure cerukane impunzi zose zitahuke. Ico bikoze ico gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabokizo kwirukana ku nguvu, ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Clavenio, nkuru ya Arusha ku bw'ijwi rya Amerika.